intererano y'ugwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
Gwaruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguhakanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Neza mwese bakunzi ba radio inzamba kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu kigaruka ku ntambwe mu gwiserukira gihugu w'u Burundi mu mpira w'amaguru ushitse ko mu mahiganwa yo kurondera ibihugu bizohigana igikombe cya Afrika cy'imigwiserukira bihugu kizobera muri Cameroon mwaka uza w'2021
ndafite ijambo
Itariki 15 z'uku kwezi umugwi namba mu rugamba waratsinze Bujumbura 3-1 umugwi wa Mauritania iyo ntsinzi yatumye Burundi buronka amanota 4 mu nkino zine bumaze gukina kuko urukino ruheruka barukiniye muri ico gihugu ca Mauritania bari banganije kimwe ku kindi mu gihe mu zindi nkino zibiri bakinye bwa mbere batsinzwe na Maroc 3-0 basindwa na Republika Centrafricaine 2-0 imbere y'uko baronswa umumenyereza mushasha umugwi Burundi burimwo buri kumwe na Maroc Mauritania Republika Centrafricaine muri uwo mugwi ukaba ugira 3-4 Maroc niyiri imbere n'amanota 10 inyuma yaho kuri uyu wa kabiri yatsinze Republika Centrafricaine 2-0 Mauritania niyo izi ubwa kabiri n'amanota 5 Republika Centrafricaine nayo izi ubwa kane n'amanota 3 ibyo bihugu byose bikaba bisigaje gukina inkino zibiri zizoba muri ntwarante umwaka uza ugaruka muragira ico muvuze kuvyo umugwi serukira gihugu w'u Burundi umaze gushika ko muri aya mahiganwa n'ico muwiteze ko mu nkino zikurikira Ikiganiro muri ko mugishikizwa na Fonsine Kanyange duhere muri Qatar Omar ati intamba ntakibuza ko zizobandanya zikina neza zigashika kure
intamba mu rugamba ndabona iko zakinye neza kandi zakoze neza urukino ruheruka na Mauritania cyangwa kashimo neza icyo umenyereza ntiwugira yoraba ingene akosora utugorane twabaye kugera izindi nkino zikurikira intamba mu rugamba inaritahukanisizi kuko ndabona abakinyi bahagaze neza ndabona yuko urundi bashaka gutsinda
Abel ari muri Afurika y'Epfo abona ko udukosa twabaye mu rukino ruheruka hamwe twokosorwa ataco buza ko intamba zijya muri Cameroon
turaje izi nkino zibiri ziheze ubwo twakiniye muri Morotani nuko twaje gukinira iwacu i Bujumbura twebwe nk'ugwaruka turabona neza yuko Burundi intamba mu rugamba zabyifashemo neza kuko twagiye muri Morotani twakura inota rimwe tuza i Bujumbura twakura amanota 3 ikintu cyiza cyane dushobora gukinguka twebwe nk'ugwaruka ikindi cyongera kuri ibyo twagomba dushimire umumenyereza Jimmy ni umumenyereza mwiza cyane azi gusoma urukino nubwo hari agahaze mu minota ya mbere umenga ntarinjira mu rukino neza icyo nacyo nicyo mbona umenga yobanza gakosora kuko urabona mu minota ya mbere abakinyi umenga ntibarinjira mu rukino neza bagaheza basatira bitandukanye na Mutombora kuko Mutombora wewe mu minota ya nyuma wamenga sihari mu gihe cya kabiri wamenga intamba wamenga zavuye mu rukino umenyereza Jimmy toyo bwacu nk'ugwaruka turabona yuko Jimmy hamwe muri abamenyesha amakuru mu dushyikira imbere mukabwira cyangwa muri umupira w'amaguru mu Burundi rikamuha kujya mu gwi bishobotse imbere bakabasinyisha kontra akaba ariwe ari umumenyereza mukuru hama ku mahigwe nayo amahigwe u Burundi buracyari afise kuko turacyasigaranye inkino menga tuachase kanyi urukino kwa Santrafik urukino tuzo kina na Maroke na Maroke ni mugui utoroshe aliko tuyose nga shoboka kwa jimi jiminabo njini umeyeza mwiza chane naba kinyibiwe aona hariongo wa kinyibaba shasha mbona wa aje vashua gufasha umugui isenu kila gio chiza chane kama hii kwenye na yoro tuwa chafi za mahigwe mesh chane mugushora kuhakarara neza mbele ya Santrafik mbele ya Maroke jeni waza yuko ani huko kama hiki ni washua kutanga hivi chenga mionge tanda tu kujana yuko tushora kuistanga mungikombe chimiku yeseru kila vi huko
Rene nawe ari muri Egypt arashimye igikorwa umumenyereza w'intamba yakoze akamusaba gukosora utunenge twabaye mu rukino intamba zerutse gukina na Mauritania
mwino misi turajaho umugwi intamba wavuye igihe arumenzwa n'umumenyereza Olivier ari batozera mutombora umugwi warumeze nabi cyane umugoro ahantu atameze neza ariko kuvaho umuneza Jimmy awufatiye utabona yuko ibintu bitara guhinduka bo turavye kuko ni gihe bari mu gihe cya Misiri ukaraba ko bivyarimeze ibintu byo bani bivyarimeze neza cyane kuko uravye getwatashe tukagandifise busa igitsindo amanota busa byose umva ko bya ibintu bimeze nabi cyane ariko mbona mu no minsi ibintu bitera bigenda bimera neza ariko turavye nko kuri attack haracyariho ingora nini ya cyane kuko tarone yuko atabasabye dufise uko naho kutravye kuri no match ya Mauritania ko byagenze itwana ko hari ibipire yagenda ngo ngasanga kuri attack nta budufise aba ataka bashobora gutuma aba defenseur b'umugwi adverse bagira ubwoba gero kuba byiza yavyashoboka nkuko Saido ntazonkiza yashoboye kugarukana mu mugwi yakwa byiza ariko na Yamin Seleman bora ukuntu bo umugaro mu mugwi seruka gihugu kuko hariya kuri attack ni muntu ashoboye kugira ikintu yafashe cyane umugwa wacu bitaba mu rugamba kuko nakwa ni umukinyi afise igihagararo muremure kandi akinishe nguvu ndabona ko kuko ari umukinyi imero 9 abikwiye kandi iyo gira ikintu kinini afashije cyane ibintu bibanije kubimeze abana yuko mu kintu ziza umugwa wacu w'u Burundi uzoshora kuronka amahirwe yo gushira muri inkino z'abana za kane zo muri Cameroon n'umunyezi wa Jimmy kubona yashoboye gukora ibikora inka umusore nkino ziri ndetse guhera mu rugendo rwa kivandimwe yakina na Tanzania ndetse n'ukino rwa Mauritania rwa Ali ararunganya ndetse na retour kwashaka ni kuyitsinda ni ibintu bimeze neza cyane kwa tu mushimiye cyane ku gikorwa atera abandanya akora
Owen ari mu Rwanda ati gikorwa umumenyereza w'intamba akora kiriko gitanga umwimbo mwiza ati nikizobuza ko intamba zitera imbere
birashoboka cyane yuko intamba mu rugamba ziba karishye ku bwanjye nisunze urukino twabonye bakinye na Mauritania biragaragara ko intamba zishoboye abajure dufise ubundi bafise barashoboye igikenewe ni ukubamenyerana gusa niyo mpamvu jyane wasaba ko leta y'u Burundi yobaba hafi cyane ikabaha ibintu byose bikenewe kugira ngo babagire imyimenyerezo bari muri modu nziza imyimenyerezo myinshi yo kugira bamenyerane ko bamwe barabona ko abajure babagenda babatora mu makipe atandukanye umwe muri Vitaro abandi bakaza bavuye hanze babadahora bakinana babatanze nanye ndetse rero kagira imyimenyerezo myinshi bakamenya tuyiri yakunda umupira unyaruka unakunda umupira umeze gutya bica byoroha iyo ariko barakina ugasanga imipira myinshi itakara rero icyo twasaba ni uko u Burundi bwagerageza kubafasha ibyo bakeneye bakabashyira muri lokale hakiri kare kushimira Reveriano yahinduye umutoza yarabonye ko Olivier atanakimwe yari karashikako yemera ko azana undi mutoza ari byo mugira umutoza wa kabiri uwo mutoza mu nkino zibiri ane kuri atandatu Olivier nawe yari afite ubusa kuri atandatu ni ikintu kigaragara yuko uwo mutoza yashizeho hari cyahindutse kandi tukwiye kumuhanga amaso ashobora no kudushikana muri kane
Martha nawe ari mu Rwanda nawe nyene ati intamba zavyifashe mu neza ariko hokongererezwa inguvu kugira ngo batsinde inkino zisigaye.
Anuvuga yuko Uburundi bwabifashemo neza ku rukino rusubiriza rwabuhuje n'igihugu cya Mauritania. Uburundi bwashoboye kubifatamo neza cyane mu gutahukana intsinzi y'ibitsindo bitatu kuri kimwe cya Mauritania. Kubera intsinzi twaronse yo gutsinda igihugu cya Mauritania yatumye turonga amahirwe yo gukomeza amahiganwa neza, ariko nawe tugifise amahirwe sinovuga yuko amahirwe dufite ko ari kirenga, kuko Uburundi bisaba ko bwongereza imbaraga nyinshi cyane mbere bishobose barenze ku mbaraga bakoresheje mu rukino rwabuje n'igihugu cya Mauritania, kuko Uburundi busigaje matchi zibiri kandi muri zo matchi zibiri sinura ko ayo matchi nimwe yoroshe. Uburundi bisaba yuko n'imiburiburi bwotsinda igihugu cya Centrafrique hama ku rukino na gozo huza Uburundi na Maroc n'imiburiburi Uburundi kuko razi ko gutsinda ibi ugu byabara buko bitoroshe, ariko mu rukino byose na umenya byose birashoboka. Burundi busaba yuko bwokora bas uko bishowe kose ni butakaze matchi zo buza na Maroc buzopfume basi wakurawo ni nota ivyo byo tuma Burundi buronga amahigwe umuntu haruya amanota y'umugwi Burundi burimo amwe buramuka butsinze matchi zibiri zisigaye Burundi bushobora kuronga amahigwe yo guserukira igihugu muri kane izohera mu gihugu cya Cameroon. Ariko hamwe buramuka butakaje matchi nimwe novuga yuko amahirwe y'intamba mu rugamba yo kuja mu gihugu cya Cameroon ko azoba arangiye yose. Rero ni dushire imana imbere byose mu mupira w'amaguru birashoboka na kidashoboka. Sinorangiza nate umwikomo ku rongo federasiyo ukuntu yashoboye kwica za Saido ino myaka 5 Saido libazo nkiza tamuhamagaza mu mugwi serukira igihugu, kuko ubu urabye umuzo wa Saido libazo nkiza unumuzo vema ufitiye akamaro kanini umugwi namba mu rugamba, kuko urabye matchi zose kuva asubira gukinira umugwi namba mu rugamba na matchi nimwe Saido atarasindira igihugu.
Tubandanirize kuri Nathan ari mu Burundi abona ko intambwe mumenyereza mushasha w'intamba agejeje ko uwo mugwi izotuma uwo mugwi ubandanya utsinda.
Umugwi nserukira igihugu Burundi umupira w'amaguru wakinye urukino rwiza cyane mu gihugu cyose, abatashoboye kuja ku mateleviziyo bagiye ku maradiyo ariko aramunezera cyane. Muntaravye abakinyi b'intamba mu rugamba n'abakinyi beza cyane, abakinyi biboneka ko bakinana ishaka. Umuntu agaca abona ko byari byabanje kugora uwahoze awumenyereza ariwe Eugene Yungeko wari wamugoye gutunganya, biboneka ko ku nkino wagiye uratsindwa ntikwari ukubura ingupfu ahubwo kwari ukubura itunganywa icyo navuga organizasiyo. Umumenyereza mushasha bahaye izi nkino ziheze biraboneka ko yashoboye gukoresha abakinyi arabapanga neza barekana umupira Uburundi butari buherutse kubona. Tukongera tukavuga ko icyizere kikiriho cyo kujya mu nkino za nyuma z'igikombe cya Afurika, icyizere kiriho kuko uravye Uburundi butakira Centrafrique mu kwezi kwa gatatu ngo byifatamo neza bugatsinda bugasubira ukina na bukaronka inota rimwe muri Maroc bwoca buja mu nkino za nyuma z'igikombe cya Afurika ingorane zibaye. Ikindi twabona cyatumye Burundi bugenda batsindwa mu nkino zimwe zimwe byarabonetse ko habaho kamwana wa mama aho amazina asanzwe azwi kuva kera iyo bakinisha ariko mu mukenyero w'umumenyereza mushasha yarahitse n'amaraso mashasha ndetse n'abakinnyi bakina iwacu yarabakinishije ndetse ikaba ari ikintu cyiza ko ariko aramenyereza abategura kuko bajya bakinye kuva kera ntibasaza umuguzi wasiganwa n'abashasha ariko aramenyera tukaba tumuteye intege twongera tumubwira ko yokwirinda gukoresha amazina ariko akoresha afite ubuhinga ndetse n'akamwana wa mama ntata agashyire mu nkino kuko akamwana wa mama kamaze kujyamo nk'uko twagiye tubibona inkino tukazitangira uko yakora
na Kasim ari muri Kenya nuko abibona
umenyereza kabisa hari ubunyi ndamuha amahirwe kubera ari kubyitwaramo neza urabye ubu yari aheruka ukaraba n'uburyo yahinduranye abakinnyi bari gukina yaragaragara rwose yuko umenga ko ibintu atazi aho umenga yari yahagiye gukora ibintu atazi ariko gusa uyu mumenyereza ahari ubu urabona kabisa ashobora guha amahirwe menshi ntama mbese n'igihugu cyacu kikamenyekana cyane mu nkino z'umupira ni ukuri ndabona hamwe umumenyereza yabyikoramo neza akabikora atarabye impunzi nk'uko uyu mumenyereza wa mbere yahari yakora ni ukuri ndabona intamba mu rugamba zotera imbere rwose ndetse natwe tukinjira muri kane igihugu cacu natwe tugatera imbere kuko turabona mu minsi iheze rwose intamba zari inyuma rwose mu bintu by'inkino mu mupira w'amaguru no kuvuga ngo intamba mbese Uburundi bwari nyuma rwose mu nkino z'umupira w'amaguru
tugume muri Kenya Ashid ati uwo mugwi nufatwe mu mugongo uzogire aho ushikanye Burundi
ndashima cyane ku byo basabye kuko cya mbere baracinze amabara atanu inshinzi yani dushobora kubashimira kuko barakoze neza bakoze akazi keza icyo nifuza nuko abo bantu nk'uko iyo kipe yacu nyene yabandanye gutera imbere kandi igira ingufu zo kwitangira igihugu ni ukuvuga ikintu gihari ni uko twaba sportinga nyine tukaraba ukuntu tubafasha kugira ngo bagatere imbere nyine n'ahandi hose bakaguma bagenda ahantu nyine batsinda bagira umugisha bagatsinda kuko bashyiramo ingufu kandi bagakora ikintu bagishaka kuko babona ibintu bishyizemo ubunebwe nta bintu bishobora kwenderera nk'uko bigomba ikindi nabyo urabona ko bisaba nk'abandi bo ku ruhande wa sportinga kugira ngo bagire ingufu abakinnyi bagira nk'abanywanyi ku ruhande kugira ngo babafashe babongereze imbaraga kugira ngo bakore nyine urabona iyo uri kurakora akazi ufite umuntu atuma ukora akazi ku ngufu nyine urumva akazi karagenda neza
Neto ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na wenyene asaba leta kuronsa uburyo mu gwinserukira gihugu kugira utere imbere.
Yarangiye ngo tabwo ngomba kimana yo kumihiza je baguma baduga. Bamwe bakiri ntango kora kugira dushimi cyo turi hose cyane yego cyane. Icha yo gukora bo bida ingugu na tete no kubashimisha. Leta ibanze yige ko mukuba udushimo kugira ngo bagire ingugu kandi ibafashe mu ndiba bakinira byose. Ibate ngidanye na madiplasema. Nikuvuga ingufu zose zoba zisabwa kugira ngo banyaruka kuba ngombwa ko barondera abandi baba bishoboye bari mu burere butandukanye kongereza ingufu kugira ngo bashobore kuda kuko uko baba baraza bavuye ahandi niko baza baraza n'ubumenyi butandukanye basangira nazo ukora gemutera imbere mu gihugu wacu umenyereza nawe bizanye n'uko tubona umenga uhari ubu arashoboye nawe nyine bomwongereza ingufu hanyuma akagaragenda atemberera n'abandi bamenyereza bahandi kugira ngo baturagenda bungurana ubumenyi kuko uraza umutwe w'umwe ugira inama yo gusara n'ugira inama yo gusara ni hanyuma rero akabandanya akurikirana kugira ngo ntabwo ikonekeza mu ngufu zigabanuka ahubwo basore bongerekana ingufu ngo ndabirindira ngisha ko bashika muri kane kandi abyiteze cyane
isa nawe nyene ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati intamba mu rugamba zirafite amahirwe menshi yo kuja muri kane
kuba giri ngufu udahamereza wabo kamana nabagira samantre ni makurira ngo agire ngufu kugira ngo bongere batsinde kandi ndabahaye amahirwe yo gushika muri kane kuko igihe mbere batangiye gutsinda
abakinnyi bacu baguma bashimwa ibyo bikazo ingufu mu gwe wacu bakinnyi bacu mugire disipline mutega matwa bamenyereza abanyu mazubuhinga gume biongera dukomeze turamurira makuru
mwakoze mwese mwariko muradutega amatwi aha niho ikiganiro kigarukiye cyari cerekeye umugwi w'intamba mu rugamba uri mu mahiganwa yo kurondera ibihugu bizokinira igikombe c'imigwi serukira bihugu ya Afrika ugaruka washimye intsinzi Uburundi berutse kuronka ku munsi w'Imana gongera gwerekana aho byagenze neza n'ibyokosorwa kugira bushike mu gice cya nyuma cy'iganwa rya Afrika imigwi serukira bihugu bongera bashima n'igikorwa cy'umumenyereza uwo mugwi Fosin Kanyange nariko ndabashikiriza ikiganiro ndabasezeye ndabaha irindi sango ku munsi wa gatatu
Chari kikaniro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.